Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ngaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, na FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Kizo shingiro rihari kuva rishingwa bava iyarusha kandi tuvuga ko ririmo amahinyo na cyane cyane kuri iryo kwizo shingiro ryerekana neza ko umugwi w'abatwa umengo sabarundi bakwijije amategeko.
Uyu ni Vitali Vambanze wahoze ari umukenguza amateka, ni ukuvuga senateri, akaba no mubashinze ishyirahamwe Uniproba riharanira agateka k'abatwa mu Burundi. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arimo kandi n'urubanza rw'abaregwa iterabwoba mu Rwanda. Tubafitiye n'ikiganiro Amerikana. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arabanzirizwa n'amakuru yo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abo tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere ku mugabane wa Afrika. Amafaranga akoreshwa mu bya gisirikare mu karere ka Afrika yaragabanutse nyuma yaho ateye yongera mu kiringo kirenga imyaka 10. Ibyo byatangajwe n'icyegeranyo ku mafaranga akoreshwa mu byerekeye kwivuna abansi mu makungu. Icyo cyegeranyo kivuga kandi ko ayo mafaranga yagabanutse bivuye ko ku biciro by'igitoro byakorotse. Nantian, umushakashatsi mu kigo gikurikirana amafaranga akoreshwa mu bya gisirikare gikorera mu gisagara cya Stockholm muri Sweden, ari nacyo cyasohoye icyo cyegeranyo, havuga ko igabanuka rikomeye ry'ibiciro by'igitoro ryagize ingaruka ku bihugu bitari bike muri Afrika, cyane cyane ibihugu bya Afrika y'Epfo na Angola. Naho biri uko, amafaranga akoreshwa n'igisirikare muri Afrika aracari hejuru ku bice 48%, umuntu agereranije n'uko yangana haraheze imyaka 10. Ibihugu bikoresha amafaranga menshi kurusha ibindi ngo bikaba ari ibihugu bifise ubutunzi bufatiye ku bitoro. Igabanuka ry'ibiciro by'igitoro ryatumye hama leta y'ibyo bihugu agabanya bikomeye amafaranga akoresha, harimwo nayo kwivuna abansi. Hano muri Leta Zunze za Amerika, President Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yagiranye umubonano ku telefone na mugenzi wa Burusiya President Vladimir Putin kuri uyu wa kabiri. Uwo mubonano ubaye uwa mbere kuva Burusiya bwagirije Amerika ku bitero yakoze muri Siriya mu kwezi guheze, inyuma yaho leta ya Siriya ikoreye ibitero by'ivyuka ku banyagihugu. Abategetsi baganire ku bijyanye na Siriya, bongera baganira ku bijyanye na Korea ya Ruguru. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Amerika bimenyesha ko icyo kiganiro cyabaye ngirakamaro. Nayo ibimenyesha makuru byo mu Burusiya byatangaje ko ibiro bya President Putin byemeza ko icyo kiganiro cyagenze neza kandi ko cyari cyubaka. Abategetsi bumvikanye ko abashikiranganye na ko bajejwe imigenderanire n'ayandi makungu bagiye kwicara ikibazo cy'intambara yo muri Siriya. Abakorera mu biro kwa President Trump bamenyesha kandi ko hari ibiganiro hagati y'abo bategetsi babiri ku bijyanye n'inama y'umugwi G20 itekanyijwe kuba mu kwezi kw'indwi mu Budagi. Mwamenya ko amatohoza abandanya ku bijyanye n'uruhara rw'Uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu cya Amerika. Mu kwezi guheze, President Trump akaba yaratangaje ko imigenderanire y'Uburusiya na Amerika ishobora gusubira kunaguka. Muri Leta ya Carolina y'Umanukwa na muri Leta Zunze za Amerika, umupolisi w'umuzungu Michael Slager yemanze imbere ya sentare ko yishe umugabo mwirabure Walter Scott. Slager afise imyaka 35, yemanze kuri wa kabiri ko yarenze ku mategeko mu kurasa Scott atabanje kumusiguza. Ashobora kuzofungwa akongera agatangishwa ihadabu ry'amafaranga angana n'amadolari 250,000. Abacamanza bamusaba umunyororo w'imyaka 20, yamara ntibyatangajwe rya rugo rubanza ruzocibwa. Mu gihe hoba kumvikana, Leta ya Carolina y'Umanuko izoheza ihagari kugo rubanza. Kuri wa kabiri kandi, kinyamakuru The Washington Post cyatangaje ko ubushikiranganji bw'ubutungane butazocira urubanza wa polisi babiri baregwa ko bishe umugabo yitwa Alton Sterling mu mwaka uheze muri Leta ya Louisiana. Ubwo bwicanyi bukaba bwari bwatumye abantu batari bake bakora imyerekano mu bisagara bitandukanye bya Amerika. yamara ubushikiranganje bw'ubutungane gushika ubu ntacho buratangaza kubijanye niyo ngingo. Perezida Vladimir Putin wa Burusiya yamiriye kure kuri uyu wa kabiri birego bivuga ko Burusiya bwagize uruhara mu matora y'umukuru wa igihugu cya Leta Zunze za Amerika mu mwaka uheze. Perezida Putin avuga ko ivyo birego hari bihuha bikoreshwa muri Amerika kubera inyungu za politike. Ivyo Perezida Putin yavyiyamiririje mu kiganiro cy'abamenyesha makuru cyabereye mu Burusiya ahejeje kubonana na Chancelier Angela Merkel w'Ubudagi. Abategetsi baganire kubijanye n'intambara iri muri Siriya hamwe n'uburyo Burusiya ubandanya kwigenza kuri Ukraine. Uwo mubonano ntiwari woroshe bivuye ko ibyo bibazo basanzwe batabihuriza ko naho biruko abategetsi bompi bavuga ko bashika ibiganiro muri Ukraine. Naye kubijanye na Siriya, Merkel avuga ko Burusiya bufise uruhara rukomeye mu ntambara iri muri ico gihugu. Kuri wa kabiri Perezida Putin hakaba yaciye atera akamo ko gutanga gahengwe ku ntambara k'intambara ibiganiro hagati y'imigu y'abagwanyi na leta ya Siriya bikaza gusubira gutangura kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa Astana i Kazakhstan. Igihugu cy'Ubugiriki cyakoranye amasezerano kuri uyu wa kabiri n'ibihugu vya Buraya kubijanye n'amadeni icyo gihugu gisanzwe giheranye. Aya masezerano ashitswe ko haheza amezi atari make izo mpande zompi ziri ko ziraharira akazofasha Ubugiriki kutagenda kagirire kubijanye n'ubutunzi. Ubumwe bwa Buraya hamwe n'ibanki y'ibihugu vya Buraya bikazotwara aya masezerano mu nama y'abashikiranganje bajejwe ubutunzi itekanije kuba itariki ya 22 muri uku kwezi kwa gatanu.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, umukuru w'igihugu yashyize umukono ku itegeko rigenga komisiyo yo kwiga ibyo kuvugurura itegeko nshinga. Kuri iyi nkuru dutega amatwi umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza uri Bujumbura.
Itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena uwo mugwi ryasohotse ku itariki ya 15 kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Iryo tegeko rivuga ko uwo mugwi uzobukubukira ibiro by'umukuru w'igihugu bwite ibyo uwo mugwi uzobujejwe n'ibi. Kugira urutonde n'umwihwezo w'ingingo zimwe bwizwa nshingiro ry'u Burundi zohinyanyurwa ukazishikiriza leta no guhitishamo leta integuro nshasha y'ibwizwa nshingiro imaze kwemera impinyanyuro bazanye. Uwo mugwi utegerezwa kubugizwa n'abantu 15 bose bazogenwa n'iteko ry'umukuru w'igihugu. Twese uzova mu biro vya president Nkurunziza babiri bo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'ubwo butungane. Hazoba harimo kandi abanyamigambwe, abanyepolitike bigenga, abaserukira abakenyezi, abo mashirahamwe yigenga nayo urwaruka, harimo n'uzoserukira ubwoko bw'abatwa. Uwo mugwi wanyu musanga harenganye guhinyanyura ibwizwa nshingiro. Vitale Bambanze yahoze ari umukenguzi w'amateka akaba no mu bashinze ishyirahamwe Uniproba rihanira agate hakaba twarabisigura.
Ibwizwa nshingiro rihari kuva rishingwa bava i Arusha twamye tuvuga ko ririmwo amahinyu na cane cane ko iryo bwizwa nshingiro ryerekana neza ko umugwi w'abatwa umengo s'abarundi bakwijije amategeko ko bandikamwo ko abazoserukira abandi mu nzego z'igihugu cyangwa kurongora Burundi hazuba 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi. Kwerekana neza ko umugwi wacu w'abatwa umengo nturabarundi dukwijije mbere kuva bitanguye twamye dusaba ko iryo bwizwa nshingiro ryo hinyanyurwa kugira ngo twerekanwe ko turabarundi kandi dufise ikibanza mu byo kurongora igihugu. Twibaza ko niba ritari bwa hinyanyurwe ko hoba hari ararenze.
Nunani rw'abigenga mizero y'abarundi basanga hari bikwiye guhindurwa nabo nyene iruhande y'amateka jiru Burundi ku rugero rumwe n'ibihugu vya muri yase. Leopold Hakizimana umwe mu bashinga amateka b'urwo runani.
Ndabona ibi vyerekeye ingene ritekanya ubutegetsi bw'igihugu kubaho president ivyagira vye bibiri biri mu bintu bisaba uburyo bwinshi bwo gukora bigashaka gutuma igihugu gikoresha amafaranga menshi rihindutse rikagira umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere cyashaka gutuma ibintu bishobora gufata intumbero agakoreshwa uburyo buke. Ariho n'ikindi tubona dushobora kwibaza yuko rihindutse ryoshobora gutanga indi ntumbero mu bijanye n'ububasha bw'umukuru w'igihugu. Turabona yuko ubutegetsi bwinshi aha mu gihugu buri mu minwe y'umukuru w'igihugu n'acyo gituma twavuga muri bimwe bita decentralisation aho kuza biraca byose muri decree ya president bigaca nko muri ordonance y'abashikiranganje cyanke arete y'umushikiranganje wa mbere
ariko rero mu bikorwa byose umugambwe y'iprono turuka mu cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu usanga hari ibitokorwa ko abera gashatsi ni wa urongoye
igihugu cyacu cy'uburundi naco kirafise kagise kakiranga kirafise icatumye ingingo zimwe zimwe zirizo muri byo bwirizwa shingiro zijaho ivyo navyo bikarivyo vyatumye iki gihugu kironka gahengwe gushika no munsi aha no vuga nko kubijanye n'inzego z'umutekano les équilibres dans le corps de défense et de sécurité ico nibatsa ko yaragera kwivyo bintu bikogwa ko kubijanye no kugabangana ubutegetsi dufatiye ku barundi ingene bameze aho naho nyene twibaza ko ikintu cyose ko bakiza guhonyanga amasezerano yarusha mu mugambwa badasigana iprona nitwogishigikira niryo hinyanyogwe mu ntumbero yo kwikwegera ko kwibungira ko ku mugambwe uyu canke bwoko ubu canke buriye biri hinyanyogwe mu ntungembero y'inyungu rusangi y'abarundi bose abahutu abatutsi abatwa
Kugizo nyungu ziboneke umushinga mateka Hakizimana arabona ivyo kwitonderwa
amashezerano yarusha be n'ibiza shingiro bari bavuze yuko ibirengo byo mukuri igihugu byo babibiri cyinkibaza yuko batihenze kuko bari bafatiye kuvyo babona haba mu bihugu duheranye birimo demokrasi haba no ngahi wacu burya demokrasi by'ukuri ntwa rusangi birafise ikisigura gusabikanya ubutegetsi ubutegetsi rero hatabi by'amamanda byaba buguma mu minwe y'umuntu umwe canke y'umugumwa politiki ya demokrasi twe nitubona yuko yobiri kubirizwa umuprezida akagira manda zibiri hakabisa ubundi nibisigura yuko umugambwe wiwe uba ugiye ku ruhando cyinze mugabo no mu mugambwe hagati harakeneye yuko haba kuzaraba ibisabizikanya by'abategetsi tukabona yuko byo tuma demokrasi yariyo nka rusange ishinga imitsi
umugwi w'ukwigingingo wazohinyanyurwa mu bwizwa nshingiro ufite kiringo cy'amezi atandatu gishobora kongerwa rimwe gusa ikindi kiringo kitarenza amezi abiri abazobwira bose bazobafise ubudahangarwa mu kiringo bazomara ubwatswe nawe ingingo izofatwa n'ibice bibiri kuri bitatu by'abagize umugwi havuye mu zoserukira urwaruka abandi bose bategerezwa kuba bafise imyaka itari munsi ya 35 eloje wika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
mu Burundi nanone mu ntara ya Bubanza abantu batatu bakomerekejwe na grenade zaturikijwe n'abantu bataramenyekana muri komini Musigati na Rugazi Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye iyi nkuru arayiduha neza
Grenade ya mbere yatewe igihe cy'isazi ibiri z'ijoro kuri uwo mutumba mugoma wa zone Muyebe muri komine Musigati nkuko byemezwa n'ababakuru uwo mutumba urugo rwatewe n'ugu witwa Irene Nibitanga nkuko bivugwa na mustaneri wa komine Musigati Nduwimana Jean Bosco
mu gihe cy'isazi 3:30 twararonse izo nkuru yuko hari abantu bo baciye muri zone ya Muyebe ku mutumba wa mugoma bakaba batumbereye umuhana urimo umuntu ari muri wa mugwi ujeje umutekano hanyuma bobo bibaza yuko bamaze kuryama bacha bacisha grenade mu cyumba bararamwe mugabo imana yarakinze ntibari bwagere kuryama bari bakiri muri saro
aho kuri uwo mutumba nyene wa mugoma abo bagizi banabi batamenyekanye bateye grenade gira kabiri muri iyo joro nyene mu gihe iyo ya mbere ataco yononye iyo kabiri yoyo harabo yakomerekeje nkuko bivugwa n'uwo mutegetsi
icyo gihe rero abantu bamaze kumva yuko grenade yatewe abajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu murazi ko bawuteramiye baciye baza basa nk'abaje gutabara hanyuma ba bantu bari bateye grenade bari bafise n'iyindi baca batera muri abo bantu haca komereka abantu batatu umwe bavuga ko yakomeretse kuko ku bundi mu mutwe ariko twavuganye na muganga arambira yuko abantu bazokira kandi batakomeretse bimwe bihambaye cyane
kuri uwo mutumba mugoma hazindutse kuri uno kabiri haba ibikorwa byo gukurikirana abo bakoze ico gitero c'amagrenade umuntu umwe yahagaritswe kuko mu isakwa ryakozwe n'abajeje umutekano bari kumwe n'abanyagihugu bamusanganye bimwe mu bikoresho bya gisirikare nkuko mustaneri Jean Bosco Nduwimana bivuga
ari umuhana rero umwe w'umuntu yitwa Kaziri bashoboye gutora impuzu y'igisoda hamwe n'amasasu atatu zo mpuzu z'igisoda yari yazishyize muri twarete mugabo bakaba babonye ingena zitaye bacabaza kuzitora barazikurayo ubu rero yafashwe kumva
Grenade igira gatatu yatewe ku mutumba na komine Rugazi hafi y'urugo rw'umukuru w'umutumba byemezwa na mustaneri wa Rugazi umufasoni Sylvia Nizigama
umutumba wa Rugazi mu gacimbiri tebero abagizi banabi bataramenyekana barateye grenade impande y'urugo rw'urongoye umutumba wa Rugazi ariko imana yarakinze iyo grenade nta bintu yononye abayiteye nubwo turacyari ko turabarondera ntibaramenyekana nibaza ko ari ubugizi bwa nabi busanzwe kuko uwo mukuru w'umutumba n'uwo mubanyi wiwe babana nta ngorane nimwe bafitaniye ariko aho bari bateramiye hamwe umukuru w'umutumba yinjiye mu nzu haciye haturika iyo grenade ariko abayiteye n'ubu ntibaramenyekana
amakomine ya Musigati na Rugazi ari mu buraruko bw'inarabubanza namwe yo muri iyo ntara yo mu burengero bw'u Burundi yaranzwemwo umutekano muke mu bihe by'intambara yamaze imyaka irenga 10 abategetsi bayo makomine ahanuriwe n'ikibira cabereyemwo intambara z'urudacika bavuga ko haraheze igihe hatekanye
byadutangaje cyane kuko nta nivyo twibaza ko muri komine ya Musigati ubwo bubisha bwo haboneka kuko hari haheze igihe kinini cyane ari amahoro n'umutekano abene gihugu baje ku mirimo abene gihugu bagira imanza eka atawanjye wangura
umutekano muri rusange wifashe neza muri komine ya Rugazi
icyo abategetsi basaba barunguye no kwirarira bagafashanya n'abajeje umutekano kucungera basabwa kandi gutanga makuru kare kuri chose kibateye amakenga munama y'umutekano yabereye kuri no wa kabiri muri komine Mpanda y'Intarabubanza nyine buramatari Tarasise niyo ngabo yamenyesheje ko muri rusangi umutekano wifashe neza kiretse utwo tuja turacamwo ibujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masegonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda, aho urukiko rukuru rwaraye rutangiye kuburanisha mu mizi yarwo urubanza rw'abantu baregwa iterabwoba. Aba bantu bamaze umwaka urenga baratawe muri yombi bafunze by'agateganyo. Asumta kaboye kurikiranya urubanza araduhe inkuru.
Urubanza rwitabiriye na mu miryango y'abaregwa nubwo basabwe n'abashinzwe umutekano kujya kure y'icyumba cyaburanishirizwagamo. Urukiko rwari rwafashe umwanzuro w'uko urubanza rwabera mu muhezo ariko ntibyabujije mu miryango y'abaregwa kuza ari benshi. Mu masaha ya saa mbiri za mu gitondo nibwo imodoka nini itwaye abaregwa yarigeze imbere y'icyumba cy'iburanisha. Bose mu ibara ry'iroza rirangwa imfungwa, ab'igitsina gore bo bongeyeho ibitambaro bibahisha amasura. Abo mu miryango y'abaregwa bari benshi bahanze amaso y'imodoka, buri wese bigaragara ko ashaka kubona isura y'uwe. Ntibyari byoroshye kubafotora cyangwa kuba wabegera kubera ko abashinzwe kubarinda bakumiriraga kure ugerageje kubegera. Nyuma y'umwanya muto bagejejwe mu cyumba cy'urukiko, umucamanza yahise ategeka abatarebwa n'urubanza gusohoka kugira ngo rukomeze mu muhezo. Ni icyemezo cyahise cyubahirizwa, abapolisi bahinda bari baje gukurikirana urubanza. Icyumba cy'urukiko cyari kizengurutswe n'abapolisi benshi basaba abantu kujya nko muri metero 100 uvuye aho urubanza rwaberaga. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza ruburanishirizwa mu muhezo bushimangira ko bimwe mu bivugirwa mu rukiko bishobora kugira ingaruka mbi ku mutekano w'igihugu. Abaregwa bo bakomeje kunenga uyu muhezo bavuga ko bifuza kwiregura mu ruhame bakiyambura icyasha bavuga ko basizwe n'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwemeza ko bufite ibimenyetso byerekana ko abo burega bwari mu mugambi wo kwitabira urugamba rw'imitwe y'iterabwoba. Byumvikanisha ko hari n'abafatiwe ku kibuga cy'indege aho bari batangiriye urugendo ruberekeza mu bihugu bya Syria na Iraq. Ibi ni bihugu bibiri umutwe w'iterabwoba ugendera ku Mohammed na Kiyisilamu wiganjemo. Bamwe mu miryango y'abaregwa bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bakeneye kumenya amaherezo y'ababo.
Bafate babajyane mu rukiko ubarega aze atanye ikirego baburane na buri wese amenye ikintu bazira. Ibi ngibi bibiri mu gihugu cyane kabisa. Tubora kuba bifite n'akarengane. Ntabwo ari byiza.
Nta kuri kugeza ubu kuramenyekana. Ibyo rero ni Leta igomba kubigira mu ruhare rwo kugaragariza abaturage cyangwa abanyarwanda bakabibwira abaturage bakabimenya kuko ari inshingano za Leta. Tuba twumva ngo kanaka bamufashe ariko ntabwo ntumenye impamvu.
Nubwo abantu bose birukanywe mu cyumba cy'iburanisha, abo mu miryango y'abaregwa babwiye ijwi rya Amerika ko biyemeje kuza ngo wenda babonane akanya gato na mu miryango yabo bafunzwe. Hari abandi bavugaga ko batari bazi ko urubanza rubera mu muhezo ndetse bari bitwaje n'ingemu. gusa baba baje bazi ku rubanza rubera mu muyezo ndetse nabaje bataruzi bose babwijwe rya Amerika ko baguma ku rukiko kugeza igihe babo barangirije kuburana byibuze bakabasuhuza uko bigaragara uyu muyezo uzatuma abantu baguma mu gihirahiro kubijyanye n'ikibazo cy'iterabwoba byari ritamenyerewe mu Rwanda abaregwa bose bashinjwa kuba mu itsinda ryari mu mugambi wo kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba itsimbaraye ku mahame y'idini ya Kiisilamu abatangiye kubura nandi itsinda rigizwe n'abasilamu 41 abandi batatu urukiko rwemeje ko bazaburanishwa n'inkiko zihariye ziburanisha abana urukiko rwasanze abo bana bayi bakiri bato mu gihe bakekwagaho gukora icyaha Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
ijwi rya Amerika Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi Reba video uyu munota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika Video uyu munota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Ubu noneho ni cya kiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo Itariki nk'iyi ya gatatu y'ukwa gatanu mu mwaka w'1992 hari ku cyumweru imyivumbagatanyo yo mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California ni mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika nibwo yahagaze iyi myivumbagatanyo yari maze iminsi 5-6 gutyo yaguyemo abantu 58 abarenga 2,300 bayikomerekeyemo naho abandi bantu barenga 11,000 batawe muri yombi muri aba batawe muri yombi 36% barabirabura 52% barabitwa latino ni ukuvuga bakomoka mu bihugu bya Amerika y'epfo naho abandi 10% barabazungu bari ababera mbese bo bafite inkomoko mu Burayi iyo myivumbagatanyo yabayemo no gutwika no gusahura yononye n'ibintu by'agaciro k'amadolari arenga miliyari y'icyo gihe Imyivumbagatanyo y'i Los Angeles yatewe n'umugabo w'umwirabura witwa Rodney King n'abapolisi b'abazungu bamuhondaguye bamwogeraho burimiro. Mu buzima bwe Rodney King ntiyari umutagatifu na gato. Yari yarafunzwe mu 1989 kubera kwiba akoresheje intwaro. Ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatanu mu 1991 yari yaravuye muri gereza noneho yirirwa anywa amayoga menshi cyane arasinda ibi bikomeye. Ku mugoroba wa joro abapolisi bamubonye atwaye imodoka yirukanka cyane yarengeje umuvuduko wemewe n'amategeko. Bamugiye inyuma baramwirukanka na jugujugujugu nawe yanga guhagarara bakora kilometero 13 zose noneho baramugota aburaho amenera arahagarara ariko arwanya abapolisi bashaka kumuta muri yombi. Bararakaye ye bamuviraho indi imwe baramuhondagura baramunyukanyuka byanya byo koko bamaze kumunoza baramuboshye bamujyana kwa muganga abaganga basanze yakomeretse mu kanwa barahadoda basanga kandi yavunitse akananwa n'ikirenge cy'iburyo Rodney King yamaze iminsi ne kwa muganga ariko ari no mu gifungo nyuma umushinjacyaha yavuze ko nta cyaha abona yamukurikiranaho maze aramurekura aritahira ibyago by'aba bapolisi ariko nuko mu gihe barimo bamwogeraho burimiro hari umuturage uyu nguyu usanzwe rwose wabirebaga yibereye mu idirishya rye maze abifata ku mashusho ya video ayo ma video yayahaye abanyamakuru nabo bayerekana ku mateleviziyo menshi igihugu cyose cyakubiswe n'inkuba Abapolisi bane banyukanyutse Rodney King bose b'abazungu bajyanywe mu rukiko maze rubagira bere. Abaturage cyane cyane abirabura n'abalatino bahise bisuka mu mihanda barasahura baramenagura baratwika bimara iminsi itanu itandatu gutyo. No mu yindi mijyi ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Seattle, Oakland, San Francisco, Las Vegas, San Diego, New York, Philadelphia na Atlanta habaye imyivumbagatanyo ariko yo ntiyagize ubukana nk'ubw'i Los Angeles. Iyi myivumbagatanyo yahagaze ari uko Perezida George Bush mukuru wategekaga icyo gihe agombye kwitabaza ingabo z'igihugu azohereza kuyihosha. Polisi yo yari yananiwe neza neza. Usibye inkera gutabara zo muri California, Perezida Bush yohereje umutwe wa karindwi w'ingabo zirwanira ku butaka n'umutwe wa mbere w'ingabo zitwa Marines zazobereye mu byo kurwanira hose haba ku butaka, mu mazi no mu kirere. Perezida wa Amerika ubusanzwe yitabaza ingabo z'igihugu mu bibazo by'imbere mu gihe gusa byakomeye cyane. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Baba polisi bakubise Rodney King baje kujyanwa mu rundi rukiko, noneho babiri muri bo bemezwa ibyaha bakatirwa gufungwa imyaka ibiri n'igice buri wese, abandi babiri bababere. Naho umujyi wa Los Angeles urukiko rwawutegetse guha Rodney King impozamarira y'amadolari hafi miliyoni enye yayashoye mu bucuruzi. Rodney King yitabye Imana mu kwezi kwa gatandatu 2012 yari afite imyaka 47 y'amavuko. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Ntimujye kure, ibiganiro byacu birakomeza. Ubu noneho Ijwi rya Amerika irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu kirangwa na demokrasi n'ubwigenge ntigishobora kubaho atatangaza makuru ryigenga kandi ryidegemvya rihari. Itangaza makuru ryigenga mu bwoko bwaryo butandukanye rituma abanyagihugu baronka makuru kandi rirafasha mu gikorwa cyo guhanahana makuru. Itangaza makuru ryigenga rirashira habona ruswa, riravuga ku bibazo bitandukanye, rirasigura amategeko n'imigambi y'amareta, rikongera rigafasha mu guhanahana ibyimviro n'ibiganiro ku bibazo by'ubuzima bw'igihugu. Nikintu gikomeye kubera mu gihugu kirangwa n'ubwigenge leta yaho ironswa ububasha n'abanyagihugu ni gakama leta ayo vya abanyagihugu bazi ibiriko biraba. Abo banyagihugu kenshi batuma amareta yisigura kuvya akora mu gihe baba bayatoye. Nibigaragara ko gukingira ubwigenge bw'itangazamakuru bikomeza ubwigenge bw'ugushikiza ivyumviro, harimo uburenganzira bwo kurondera no kuronka makuru hamwe no gutuma abanyagihugu bafata ingingo zikwiriye. Abategetsi batwaza igikenye ku isi barabizi, nicyo gituma bakora uko bashoboye kose kugira bageramire itangazamakuru n'abamenyesha makuru barondera makuru ashobora gushira habona ibyo abo bategetsi badashaka ko bisohoka. Itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu n'umunsi wahariwe itangazamakuru ku isi. Uwo munsi washizweho n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe indero ubumenyi n'imico mu mvunyapfunyo UNESCO kugira ukangurira abantu ku kamaro gakomeye k'ubwigenge bw'itangazamakuru no kwibutsa abanyagihugu ku isi ko mu bihugu bitari bike ibinyamakuru bizirizwa gusohoka bitangishwa amande, bihagarikwa gukora canke bikugagwa mu gihe abamenyesha makuru batotezwa, bakubagurwa, bapfungwa mbere bakanagandagurwa. Itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu n'umunsi wo gushigikira itangazamakuru rigeramiwe canke rishobora kugagwa. N'umunsi wo kwibuka abamenyesha makuru batakaje ubuzima bwabo bariko barangura akazi kabo. N'umunsi wo kwibutsa amareta y'ibihugu aho biri hose ko ategerezwa gukingira ubwigenge bw'itangazamakuru n'ubwigenge bw'ugushikiza ivyumviro uburenganzira bwemewe mu makungu hose. Thomas Jefferson, perezida agira gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari umwe mu bagize uruhara rukomeye mu gushinga Amerika, yigeze kwandika avuga ko yohitamwo ibinyamakuru bitagira leta aho kuba leta itagira ibinyamakuru. Yavuze ko inkingi ya leta ari ivyumviro vy'abanyagihugu, kubwiwe ngo ubwo burenganzira butegerezwa kubahirizwa igihe cyose.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.